izo nka zifatwa ziva maraso muzuru zigashuha cyane bikankako zirya zigacika intege n'amaganga yazo akaza sanka yavanze n'amaraso nkuko bene bitungo bavuga iyo zifashwe ntiziteba gupfa kuko tamuti abajejwe bitungo bafise baziha biturutse ko ivyo bimenyetso bataramenye ingwara zose bitera kuruno wa gatatu umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushiranganje bw'ubunyi n'ubworozi Nkurunziza Serge yarishikiye mu ntara ya Ngozi kugira arabe uko icyo kiza cifashe yamenyesheje ko abahinga bamaze kubona mu bipimo bafashe ingwara imwe yitwa amakore brucellose bovine mu rurimi rw'Igifaransa ariko ko ibipimo bikibandanya kugira amenye neza izo ngwara n'inyene bo zivura
kuraraba amakore ibimenyetso byaya hanini yoyo nta byo byuko igitongwa kivumuna hanini uhura birimo Vyumvikana rero yuko hari ikindi cyabiteye ari navyo dushobora kurondera cyane kuko hari ingwara nyinshi uhura zihuriye ku ico kimenyetso nico gituma rero bisaba ubuhinga bwimbitse kugira ngo dutange neza icyatumye by'ukuri cyateye iyo ngwara mwaka karere
ibyo byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi aborozi byarahumurije kuko ibitungwa byabo byariko birabaho nako barafise n'ibyo basaba bajeje ubworozi mu Burundi aba ni bamwe mu borozi bo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'ijwi rya Amerika
twebwe nk'aborozi turumva dutekanye gatoya turanezerewe rero nk'ubu ko twatanguye kubona yuko bashoboye gutora iyo ndwara iyo ariyo nibaza yuko batoye iyo ndwara bashobora guca barumenya n'imiti yo gushobora kuzivura tugaseseshwa mu rero nk'ubu twatanguye kurema
ahubwo twaje dufise ubwoba bwinshi cyane kubera izo nka zifashwe zica zipfa tugoma tubona izipfa kandi nta miti yayo twariko turabona ubu rero turahumuye cyane ahubwo twasaba ababijejwe yuko bodufasha bakarondera imiti kugira ngo dushobore kuvura izamaze gufatwa izitarafatwa nazo namba binashoboka baduhigire n'urucanco
iyo nkuru tukiyumba aduhumurije twiyumbira yuko ikibazo giye gutorerwa umuti twasaba rero n'ukuri baturongoye kuko bama badufasha bagerageze kuko benshi barahahombeye n'igihugu kica kihahombera urabona ko abahora badandaza inyama badandaza inka barabatanga amakori maze amakori nayo gafasha igihugu
uwo muyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushiranganje bw'ubunyi n'ubworozi asaba ashimitse abanyagihugu baba mu turere turimwo iyo ngwara kutarya inyama z'inka no kunywa amata y'inka zamaze kwandura anasaba kandi abajejwe amagara y'itungwa mu makomine kwama bagavye inka yose ipfuye ko boca bihutira kuyihamba bagira ko bapoma naho bayihamba
Nuko ari abashora kwikika mukiza bakabona igitunga kigwaye bagaca bakibaga ibyo rero ni bibi cyane umuntu akiriye atazi neza cyacishe yuko ashobora kugira ibibazo by'amagara kiranoneho mwico gihe ibyo bica bituma iyo ngwara ikwiragira ijya nino guko hariho wayigikoze ko mu kukibaga hariho utwaye inyama hariho uciye impande araba byumvikana wowe wese kwa chatienda atwaye mugera umukandi gace katari bwafate canke mwiraro ryiwe
mu kurindira ko haboneka inyishyo ku bipimo byose byafashwe mu ntara ya Ngozi babaye barafunga isoko y'inka yo muvyegwa kandi bikabibujijwe kubaga inka Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika